i Radio Ijwi y'Amerika. Radio Ijwi y'Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu rundi mutumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda utwumvira ku isaha 14:43. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu rewa akaburungu koma. Iyo neza afite mwese turi kumwe ni Federico Mukije yatangije ibiganiro byo ku isaha. Muri district ya Rusizi mu Rwanda abarimyi bo mu kiyaya ca Mugarama na masekiti yabikikije baridogera igihombo baterwa no kubura isoko nyuma yaho hafatiwe ingingo zo gukumira no gukinira abanyagihugu ikiza c'umugera wa corona zirimo ujana n'uruza hagati ya Congo n'u Rwanda.
Urabona mbere twabonaga abakiriya ari abakongomani, abakongomani bazaga bakadutabara byakumvikana ko n'izimeze gute zose bikarangira batuguriye yenda tukadutakunguka ibya kiranga ariko niba tukabonera se abana bashobora kurarira noneho bigeze abakongomani nta nzira.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo ku Rusizi mu Rwanda bidogera kubura ababagurira ibyimburwa byabo. Ni inkuru ica kumwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka Afurika y'ibiyaga binini arimo inkuru y'ubuvuzi bwa nabi bibonekeza hirya no hino hagati y'urwaruka rw'imiryango CNDD-FDD na CNR mu Burundi muri iki gihe cy'imyamamazo. Ikibazo cy'imyuzure ihanze impunzi z'abarundi ziba mu kambi y'agateganyo ya Kavinjira mu gihugu cya Congo hamwe n'inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byabaye ku igerekezo ry'umunsi turazigaruka ku mukanya kanimbere ariko imbere yaho reka tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire ku nkuru yo mu gihugu cya Ethiopia aho intara ya Tigray yatangaje umugambi wo gukoresha amatora. Umugambi mukuru w'iyo ntara niwo watangaje iyo ngingo ishobora kuvyura ibibazo bikomeye hagati iyo ntara hamwe na leta ya Ethiopia ijejwe intara zose zigize ico gihugu kandi iyo ngingo igiye gushira ahona ikibazo c'ubumwe muri ico gihugu. Umugambi mukuru w'iyo ntara the Tigray People's Liberation Front wiyongoye ku runani warimwo Ethiopia People's Revolutionary Democratic Front mwaka uheze igihe iyindi migambi itatu yayirugize yaje hamwe ikagira urunani rushasha Prosperity Party. Uyo mugambwe wo mu ntara ya Tigray uyo nkoye waratangaje ku munsi wa mbere kuzokoresha amatora naho mu gihe cyose amatora yungururwe. Umurwi wo mu gihugu cya Ethiopia ujejwe gutunganya amatora uvuga ko uyu mugambwe utigeze usaba uruhusha rwo gutunganya amatora wongera uvuga ko atarundi rwego mu gihugu cyose rufise uburenganzira bwo gutunganya amatora. Ishyirahamwe mpuzamakungu rirarira hafi ya Matati International Crisis Group rivuga ko iyo ngingo y'intara ya Tigray ishobora kongereza uruhagarara wa politiki mu gihugu cya Ethiopia. Aya ni makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyashikirizwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, mwanya ni wawe.
Akoze Frederic n'abaduteze amatwi. Ishirahamwe mpuzamakungu ni ryatanguje igikorwa cyihutirwa cyo gusabira Malawi amafaranga yo gufasha muri iki gihe cy'umugera wa corona. Umutunganya bikorwa wa ONI muri Malawi, Maria Jose Torese, ashikiriza ko hakenewe imiliyoni ijana banduye COVID-19 na batatu bamaze gupfa. Uwo mutegetsi wa ONI Torres avuga ko ayo mafaranga bayasabye bari kumwe n'amashyirahamwe ategamiye leta aterekanywa gufasha abantu bashika imiliyoni 7.5 bagize ingaruka z'ico kiza. Ni hafi ica kabiri c'abanyagihugu bose. Mu kwezi guheze leta ya Malawi yarasabye izindi miliyoni 194 z'amadolari yo gukoresha mu kwitegurira no kurwanya ico kiza mu gihe cyo yanzara. Umushikiranganji wa Kenya w'amagara y'abantu ashikiriza ko abantu bashasha 45 banduye umugera wa corona ku munsi umwe mu gihe icyo gihugu kiriko kirakora ibishobotse kugira uwo mugera ntukwirakwire. Umushikiranganji Mutani Kagwe yabishikirije kuri wa kabiri mu kiganiro yahaye amenshi makuru ku murwa mukuru Nairobi. Yavuze ko ibyo bitigiri bitari bwigere biboneka mu kiringo cy'indwi 8 kuva umuntu wa mbere abonetse ko yanduye. Kenya isangira ubibe na Somalia, igihugu nacyo nyine kimaze kuronka abanduye barenga 75 bamaze gupfa nk'uko bishikirizwa na kaminuza John Hopkins yo muri Amerika. Uwo mushikiranganji ku munsi wa gatanu yatangaje ko batanguye gupima abantu ku byinshi ariko leta yashikirije ku munsi wa mbere ko abaza kwipimisha ku buntu ari bake cyane kandi bikazogorana guhagarika ikwirakwira ryawo aba injiniyeri hamwe n'abadogiteri mu by'ubuganga bo muri Afrika y'Epfo bariko barakora bihuta imashini zizimbutse mu ntumbero yo gukemura ikibazo cy'ubukene bw'imashini zifasha abarwayi ba COVID-19 guhema Afrika y'Epfo ikeneye izo mashini ziharurwa mu bihumbi mu gihe abanduye uwo mugera baza barenga 72,000 hamwe n'138 maze guhitana Afrika y'Epfo nico gihugu ca mbere giteye imbere ku mugabane wa Afrika kandi nico casinzikajwe n'uwo mugera wa corona kuruta ibindi ni mu gihe abahinga mu by'ubuganga muri Afrika y'Epfo bavuga ko ico gihugu gishobora kuzoronka abazokwandura benshi mu kwezi kw'indwi canke ukw'icenda Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yararemesheje abavyeyi amashuri hamwe n'ibisagara 30 by'ico gihugu kuri wa kabiri ku ngingo yafashe yo kongera kugurura amashuri mu ndwiza iyo ngingo ya Perezida Macron yo kugurura amashuri hamwe n'iyindi mirimo ku munsi wa mbere yarateye impungenge abavyeyi bamwe abigisha n'abategetsi kuko bavuga ko ifashwe hataragera Macron yashikirije ko abakuru b'ibisagara babura amatari hamwe n'abigisha bazomenyeshwa mu mpera z'indwi ingene amashuri azokugurura mu ntara zabo umugwi w'abahinga ba ONU kuri Sudani y'Epfo baragabisha ko umugambi w'amahoro muri ico gihugu ushobora kuzoburizwamo bavuga ko leta y'ubumwe iriko irasubiranamwo ku bijyanye n'uburongozi bw'inzego z'umutekano hamwe no kurwanira ubutunzi aho kubandanya ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano uwo murwi wabwiye akanama kawo ni kajejwe amahoro n'umutekano mu ndwi iheze ko abateye umukono ku masezerano y'amahoro bananiwe kubahiriza ikiringo cyo gushyira hamwe abarwanyi babo bagiriza abakomanda b'igisirikare cya leta hamwe nabo iyindi mihari gutegeka abarwanyi babo kuguma hanze y'ibibanza byo kwegeranirizwamo hamwe no kugumya ibigwanisho kugira bazobashe kongera kurwana mu gihe intambara yo kongera kwaduka Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yavuze ko abanyamerika babiri bari mu mugwi w'abacangiro bagerageje igitero cy'iterabwoba cyari kigamije kwigarurira igihugu mu ntango z'iyindwi Maduro yabishyikirije kuri televiziyo y'igihugu kuri uyu wa kabiri yerekana n'impapuro ziranga abo banyamerika bari mu bantu 13 bananiwe icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo kuw'Imana rishira uwa mbere igisirikare cya Venezuela cyashikirije ko ako kagwi kateshejwe bamwe baranafatwa aho kagira gahungire mu gihugu kibanyi cya Colombia abantu 8 barishwe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahakanye ko leta yiwe yagize uruhara muri icyo gitero ubushyiranganyi bwo kwivuna abansi bwa Amerika nabwo byarahakanye kuri wa kabiri ko bubifisemo uruhara
urakoze abagize ku makuru uheje kudushikiriza tubibutse namwe inshuti mwese ko mutuma abandanya kumviriza ikazi wacu bya Amerika isanganye na i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi dutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 103.3 ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi ya radio yacu no kuri wezi tatu akabungu Radio yacu VOA akabungu com
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
aya makuru tuyatanga mu Burundi aho abanywanyi babiri umugambwe CNDD-FDD n'umwe w'umugambwe CNL bamaze gupfa kuva atanguye imyiyamamazo y'amatora y'umwaka abandi 18 ba CNDD-FDD barakomereka 18 ba CNL abanywanyi ba CNL nabo 37 barahagaritswe muri ico kiringo nyene nkuko byemezwa n'igipolisi cagiriza abanywanye uyu mugambwe utavuga rumwe ubutegetsi ukoresha ibirwanisho birimo imyambi mu kugwanya ASNDD FDD n'inkuru ya Eloge Unikaneza umwishi makuru w'ijwi ry'Amerika.
Nara zimaze kwibonekeza mu mishyamirano n'ikirundo na ngozi hamwe na Kayanza mu buraruko rugina cankuzo mu buseruko mwaro na Muranza hagati na hagati hamwe na Rumonge na Bujumbura mu burengero amakuru y'u Amerika ajyahawe n'abari mu duce twabaye mu gutana mu mitwe yemeza ko hari uduce tumwe tumwe abanywanyi ba Sende DFDD basotoye abasenere n'ahandi abasenere babasurije mu nkoko muri komine ntega mu kirundo ho mbere y'imigwi biri mu kugwana iruhande y'amahiri n'ibisu hamwe n'imipanga yakoresheje imiheto n'imyampi bikoreshwa mu ruhigi mu itangazwa somya Nyashamakuru umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yagarutse ku burorero bubiri avuga ko bukabije muco yise ibyaha by'amaraso hari kuri uyu wa kabiri kumugwa mukuri Gitega
cya mbere ni iki cyabaye itariki zitatu z'ukwezi wa gatanu aho abanywanyi b'umugambo SMS babeshe ugwenge barakorana bavuga ko bagiye kugira meeting ku musozi Mugendo ni muri commune ya Ntega mu bisanzwe bari bagiye kwitegura kugira ngo have badakugwana n'abanywanyi b'umugambo SNDFDD ibyo bahavuye babikora bakaba barishye umunywanyi umwe wa SNDFDD kongera hakomereka abantu icyenda harimo batatu bo muri uwo mugambo nyene senere n'ubundi bubisha bugira kabiri ko bwabereye mu ntara ya Bujumbura muri komine ya Mubimbi tariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu umusozi bita Gisagara abanywanyi b'uyu mugambwe SNL baravuye muri meeting bagenda baravugira muri vya vyuma biduza amajwi amajambo yo gutukana bahavuye basha bafata abantu batatu b'umugwaruka rw'imbonera kure baca bajana ku mukuru w'umutumba n'imipanga n'inkoni n'ibibando n'ubuhiri bagerageza kuboha uyu mukuru w'umutumba ariko arabiyaka acarahunga
naho yemeza ko abanywanyi ba SNDFDD batera ba SNL Nkurikiye yagarutse kuma kosa y'abanyuma gusa yashimangira
hawuze ko ibyo bigwanisho nk'ayo macumu iyo myambi kwabagiye babijyanye mu kwiyamamaza mugabo agatangura kujya gutera uwo wese babona atari muri uwo mugambwe wabo kandi bibagize umutaga riva ndi navyo bagize bacugurura bari kumwe n'ubu barongoye ingoro umenga n'abantu babanyoye ahubwo ibiyayura mutwe iyi ni ibara bamenyeshe yuko bariko bararendegera amategeko nta kigongo azobagirira nimba bahenda ngo tuzokwisinya bamenye neza ko byaha bazokora ari baduza kubyemanga mu gasho n'imbere y'ubutungane wa munyapolitiki ariko yironderera ubutegetsi bwiwe
uwo munyapolitiki n'ahata mutobora ni agatongo rwasa ku munsi wa mbere w'indi guheze yugurura imyamamazo niwe yayimanze ko abanywanyi biwe batazosubira kurera amaboko batewe
narumvise ivyavugiwe ibusiga mu ndwi iheze bavuga ngo abantu bazoja muri kampanye bakototse
babikura hehe
umuma wese ni wamenye na panga akazi kiwe nta muntu agaburirwa n'umutware n'umwe muri mwebwe ngo mupangire inyana zoja muri kamanya na tazojayo aho ndabivuze kubera iki aho barabivuze bacha bashaka kubigira itegeko ejo babagomore mwoza mbonera kuri zibatangire ngo nibyo mikuru nimuje mu myamamazo yanyu banya kwa mujeje kumutekana ejo mukumva imbonera kuri yitambitse imbere y'abandi babuza kuja mu bikorwa byo bya propaganda bagashira nako bagakubitana nimuze muvuge ngo babi basemeye ndabyemanga n'ibyashika hakagira umuntu atangira abantu ababuze uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka nimuze muvuge ngo nabasendere babi
muri kiye yagarutse ku vy'igipolisi kimaze kumenya
muri inondwi rero ya mbere yo kwiyamamaza ibi byo gukubitana byatumye abanywanyi bashika kuri babiri bapfa 18 barakomereka bo mu mugambwe SNDFDD umwe muri yafiye mu Rumonge uwundi n'uwo yafiriye mu Ntega muri Kirundo ku ruhande rwabo muri SNL nabo nyene hariho umunywanyi umwe wabo yanyorojwe muri Nyabihanga ntara ya Mwaro
uwo mu ntara ya Mwaro ni Jean Habyarimana yatwara umugambwe SNL ku mutumba Mbogora muri komine Nyabihanga amakuru ava mu muryango wiwe yamenywe n'ijwi rya Amerika yemeza ko inyuma yo kuburwa irengero kuva kwa Mungu heze yatowe ikiziga ku ruzi ruvyironza hagati ya Mwaro na Gitega kuri uyu wa kabiri mu ndwi heze Louis Major Serukira Human Rights Watch muri Afrika yo hagati yari yabwiye ijwi rya Amerika makenga afite kuri aya matora
au Burundi depuis les années 90 les périodes électorales sont très sensibles
mu Burundi ibihe by'amatora ni ibihe bigoye aho hakunze kwibonekeza indyane za politike ni ibintu Human Rights Watch twatohoje kuja mu 2010 no 2015 eka mbere no matora ya kamara mpaka amatohoza turimo y'imbere y'amatora nayo yerekana kwiyongera kw'amabi y'imbonera kure zongera nguvu zikaba ziteguriye gukora mabi kubwo umugambwe CNDD-FDD imbonera kure n'igihome wishimikiza mu bihe by'amatora kugira ngo utsinde ukomeze kuyobora inama nshinga amateka na leta icyifuzo cya Human Rights Watch no gutabaza imbere y'amatora ari nayo mpamvu twasohoye raporo imbere y'amatora kugira ngo twirinde injyane za politiki naho kutihanganirana gukomeje kugahitana n'ubuzima bw'abantu president Nkurunziza n'ubu abandanya kuremesha abarundi n'amakungu kw'aya matora azo ameza kurusha yigeze kuba yose mu Burundi eroje uri ka neza iru rya Amerika
kujya mu Rwanda aho abarimyi bo mu kiyaya cha Bugarama n'amasekitari agikikije bidogera igihombo baterwa no kubura isoko bavuga ko kubira ingingo zo gukumira ikiza cy'umugira wa corona ababagurira bataki bashikira bagasaba rero utegetsi kubafasha kuronka isoko umwisha makuru wacu Temisocle Mutijima niwe aziteguriye inkuru
bizaguraga bitanda ubu baragikora utagira ngo
ngore ngaya
200 ngaya ngaya rero
imbuto abo bahinzi bavuga ko batarimo kubonera abaguzi ziganjemo amacunga n'indimu izo zihingwa cyane mu kibaya cya Bugarama n'imirenge n'igikikije n'ukuvuga gitambi muganza na gikunda mvura nubwo kumweru wazo zari zisanzwe ziboneka ku bwinshi aba bahinzi bavuga ko imipaka igifunguye n'ingendo zicyoroshye gukorwa bataburaga abaguzi nk'ubu
urabona mbere twabonaga abakiriya ari abakongomani bazaga bakadutabara byakumvikana ko n'izimeze gute zose bikarangira batuguriye yene tukadutakunguka ibyakiranga ariko niba tukabona ibasi y'abantu bashobora kurarira noneho bigeze abakongomani nta nzira nibura twatabarwaga n'abajya kugisenyi abajya kugisenyi nabo bari kuza umwe umwe akaza yifite hirya be yumva ashaka agatukaniza abacuruzi bikarangira twese duhagaze nk'uko tutabishaka
muri ibi bihe inzira zitakiri nyabagendwa nka mbere kubera COVID-19 mu isoko rya Bugarama risanzwe rishorwamo izi mbuto umubare w'abacuruzi uraruta kuri w'abakabaye babagurira ibi byatumye n'igiciro cy'izo mbuto kigwa hasi ku buryo abakora ubwo buhinzi n'abacuruza umusaruro bisanze mu gihombo gikabije
urareba indi mutwabuza abakirano kuri kwimana
none nkibase mbere yaguraga gutubira gutubira
yaguraga 5600 none ubiri kugura icyatanu n'igihumbi kwahombye kw'abahinzi banitahi mbere nibura ibase yahagariraga mu 6700 none bari kuza baduha 5500 kose ko kuko ni ubucuruzi turiho ubu turahagaze gute twabuze umuntu
umuvuko nyamuvuko mwiza ni 2200 wa kilo jana ubu mukarasi wazanya kagatiba namuhaye 2200 nongeye 1000 kuyo nari kuza ubu nta yanga dore imifuko iyi ni imifuko ibiri bamaye amafaranga 3500
icyo gihumba abahinzi n'abacuruzi b'imbuto bataka baravuga ko gikomeje kugira ingaruka ku buzima bwabo mu miryango ku buryo batabona icyo bacyura mu ngo nk'ihaho bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha kubona isoko
abakongomani bacyomoka twajyaga tugurisha none turi kugura tukirirwa twicaye mu isoko abana bari kurara inzara ndi turi kurya mwadukoreye ubuvugizi abakongomani aho mukaba udupfukamunwa bakaza bakadutabara hano muri iri soko n'ukuri turabona twebwe turagowe niba tubabareye badufungurira imipaka basi n'abakongomani bajya babaha udupfukamunwa nibura natwe turebe ko abana babaho twebwe turagowe inzara twishe pe
icyifuzo cy'aba baturage cyo kuba harebwa uburyo abakiriya baturutse muri Congo bakwemererwa kuza ku isoko kiragoranye kuba cyashyirwa mu bikorwa mu gihe urujya n'uruza rw'abantu ku mipaka rutemewe gusa inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zirabizeza ko zirimo gukorana n'urugaga rw'abikorera PSF mu gushakisha amasoko imbere mu gihugu Bwana Kayumba Ephraim ni umuyobozi w'akarere ka Rusizi
turimo turakorana na n'urwego cyangwa se ubuyobozi bw'abikorera PSF kugira ngo dufatanye noneho uyu musaruro uba wagezwa i Kigali kuko duhanye udashidikanya ko i Kigali hari isoko rinini by'amahire noneho ubu ngubu noneho abantu bemerewe kuva mu rugo bakajya mu masoko guhaha tukaba twizera neza ko nitubasha kugeza i Kigali uzabona abakiriya kandi tukaba twizera neza rero ko muri ubwo bufatanye twizera kuzabonamo igisubizo
yaba abatuye mu kibaya cya Bugarama ndetse no mu mirenge ihegereye igaragaramo ubuhinzi bwagutse bw'izo mbuto bavuga ko badahwema gusaba ko iki gice cyashyirwamo uruganda rwongerera agaciro umusaruro wabo ariko ibyo bikaba bitarakorwa icyakora inzego z'ubutegetsi zo zivuga ko zikiri mu biganiro bigamije gushyiraho urwo ruganda kugeza ubu hakaba hataraboneka umushoramari waruhashyira Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Mshuti mkuri kila nivigani lukuri la Ijwi ya Amerika, mwigani lovya tumunhu. Arese ukudukuri kila na kuri FM, mshobora nukudukuri kila na kumirongo, migufi vita shortwave, kumusi waka tanda tu, nukumusi uimana guhera isaha kumi, kushikisaha kumi ni imwe zoku muhingamo, mshobora kudukuri kila na kuri kiroel, ilihumbi kumi na bitanu na majana tatu na mirongiriri, kilo elfu lihumbi chumi na bitanu na majana tandatu na milongiri ndwi na zitanu na kilo elfu lihumbi chumi ni ndwi na majana ndwi na milongi tatu. Kumusi waga tandatu no kumusi wimana guhera isaha chumi na ziri kushikisaha chumi na ziri inigichezo kumuhinga mo mutukumvira kuri kilo elfu lihumbi chumi na bitanu izana na milongi munani na kilo elfu lihumbi chumi na bitatu amajana tandatu na milongi tatu mugihe kumusi wimana guhera isaha chumi na ziri kushikisaha chumi na ziri inigichezo kumuhinga mo mudukuri kirana kuri kilo elfu lihumbi chumi na bitanu amajana nane na milongi tandatu na kilo elfu lihumbi chumi nindwi na majana tanu na milongi tatu. Radio Ijwi ya Amerika, radio yanyu.
Do kwite muri kabona ho ahimunzi z'abarundi zirenga y'umwe amashanu tanu ziba ikambi yagateganyo ya kavimvira ni museruko bwa Republika ya Demokrasia ya Kongo zivuga ko zibangabiwe n'ikibazo cy'amazi ikiyaga cha Tanganyika n'uruzi rwa Kavimvira ibandanya nyuzure mu mihano yazo. Izo mpunzi zimaze amezi arenga umunani muri iyo kambi zisaba ibizo byishyira muri za makuru hashere kuzimurira muri kambi ya Mulongwe muri teritwari ya Fizi. Umunyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari ibuvira yaravuganye na zimwe muri izo mpunzi.
Amazi aradukikuje amwe ava ruguru ayandi aca hirya no hino, yahageze mu ijoro turabura ingene tujyama tuguma duhagaze. Akaruro ni ukwereka ngaho inyuma iwese ngizi zirabomotse kubera iki amazi. Inzu z'inyuma y'urupangu ziko zirabomoka kubera amazi, natwe n'akanya gato urupangu rukabomoka. None twotabagwa gute muri kino gihe tugeze hano? Mbega twaba twaribagiwe, rega natwe turabarundi nk'abantu twagize ingorane. Nicyo gituma dukwiye gutabagwa kugira ngo tuve mu mwuzure, kuko uyu mwuzure ashobora kutugirira nabi. Icyo twosaba ni uko bodutabara bakabona ko turi hagati y'amazi, kugira ngo uyu mwuzure ntuduhitane nk'uko wahitanye abantu bagenzi bacu twagiye duhungiramo. Isoko yaratwawe, amazu yari mu isoko yose aratwawe, ikiraro kiriho kiravomoka, uruzi ruko ruraza rusurwa Kavimvira. Natwe iyo ruje rusumye mu ijoro n'ubu twaraye duhagaze kubera twaraye rurasuma induzi ko ziravuga. Icyo dutabara ni ukuri ni uko botugabira ingene bodutabara, kuko amazi yamaze kudushikamo.
Bavuga yuko impamvu batabajyana ngo ibarabara rya Fizi ryabaye ribi.
Ega iryo barabara nimba ryarabaye ribi, ndibaza ko amaleta ariho agarukira ku bene gihugu. Nibaza ko botuba bari abahandi hantu ku musozi bodushira bakadukura muri aya mazi turimwo. None ugira ngo igihugu kirabuze ahantu cyo dushira n'ahantu hatoye atari muri aya mazi, muri iki kiyaga cy'amazi Tanganyika iri kiraduga ngiyi ngaha ku rupangu. Amato ngaya barayazanye yegamiye umwembe kandi yegamiye uru rupangu.
Inyimvura iguye ngaha bijanye bivanye n'ikibazo cy'amazi, twebwe nta gahengwe turonka. Nko mu ijoro rya hirya y'ejo abagabo twese twaraye duhagaze, kuko amazi araza akiboma ngaho ku rupangu. Abadamu bacu kukubera murabona turara kubiri n'abadamu bacu nga bagaca baza bariruka ati nyabuna nyabuna nimubyuke. Namba ufise abana bane, nimba ufise abana batatu umwe mu mugongo babiri mu ntoki, urindiriye yuko yamaza agira gute abatera urabiyuhungira, ariko ntibishoboka kukubera twebwe rero ikibazo cy'amazi ngaha bivanye Kavimvira bikoranye na Tanganyika. Amazi araza giseka ngaho ku rupangu. Nk'izo nzu zose ziri ngaho impande y'urupangu nta nzu n'imyihagaze zose zarabomotse hejuru y'amazi. Twebwe rero ikibazo twe tubona twosaba ko bodufasha ngaha. Tewe ndazi uko biri kose ngaha hariho iboti, hariho amameri, hariho n'ibindi byuma bikorera mu mazi, ntibarabe badudeparase badukura aha hantu.
Ikibazo cy'amazi kiratugeramiye cyane. Ukuntu kitugeramiye ni uko amazi urabona ko yatwaye abantu na mbere, ndetse ubu ngubu yafashe n'inzira yo gushika ngaha ku iyi nkambi y'abarefuje. Mbe nk'igihe twebwe azodushikira turi mu muryango, turi mu bana benshi mu ijoro, tuzokwirukira he? Tuzohunga gute? Ibyo bintu bari bakwiye kuraba abantu badusumba ndetse baturuta bakagira icyo badufashije. Kubera dufite umuryango hari igihe kumbure nkaje umugabo amazi azoza ugasanga ndashotse niruka ariko mfise abana bane n'umugore nzosha niruka ndabasiga aho hantu mwari mukwiye kwadufasha cyane
ikibazo cy'amazi kiraduhanze cyane gidutera ubwoba cyane ko gishobora kugaruka kudusonga bivanye nuko nubwishi turi ngaha turi abantu benshi barenze dufise ingo dufise abana dufise imiryango ni nacyo gituma rero uwo mubabaro ngaho turawufise
ikibazo cy'umwuzure iyo imvura iguye mu ijoro amazi ari ngaho inyuma yacu ku mupaka aho inyuma turaraduhagaze umva rero abakuru baradushefu bacu baraza mugabo ibibazo byacu tukabitanga naho tuvuga turadutera ahatamera
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwaves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 n'11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640,000 9,470 16,030 ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa shortwaves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika isanzwe i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu ni wa mwanya kubashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki uyu munsi uyu munsi rero ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 5 leta ya gashaka buhake ya Afurika y'epfo yaremeje ko abana babirabure bazohora biga ku buntu Venuste Nshimiyimana
icyo cyemezo cyatangajwe hashize imyaka 27 leta Afurika y'epfo igendera ku matwara yo kuvanguramo kwabarimu kimwe n'abashakashatsi bari bamaze igihe bashyira mu majwi imyigishirize kubera ko bikozwe ku bushake abana babirabura batahabwaga ubumenyi bungana n'ubw'abazungu kandi amashuri yarakomeje kuba make mu cyaro no mu zindi nsisiro ziganjemo abirabura icyo gihe leta yari yarategetse ko buri bwoko bugomba kwishakamo amafaranga yo kubaka amashuri akenewe kandi rero imfashanyo yahabwaga abirabura yari nke ugereranije n'iyahabwaga abazungu kubera ko imfashanyo yiyongeraga bitewe n'ubwinshi bw'abanyeshuri kandi abirabura mu mashuri icyo gihe bari bakiri bake cyane leta yagashaka buhake rero yakomeje kureba uko yaca mu mizi abari bariyemeje kurwanya politiki yayo y'ivanguramoko igasanga uburyo bwiza ari ukubatandukanya kugira ngo babigereho bahaye abirabura mbarwa ubushobozi bwo kugira umutungo wagira uruhare mu bukungu bw'igihugu bityo gashaka buhake yizeraga ko abo birabura bazazamura ijwi bakamagana amahanga yafatira ga ibyemezo Afurika y'epfo ndetse bakavuga ko gusaranganya umutungo atari byiza akaba mugani ngo nta uvugana injya mu kanwa kimwe no kwemeza kw'abana bigira ubuntu byari bigamije kurema agatsi kugashya kabirabura bize batunzwe n'umushahara wabo bityo bakitandukanya na gahunda yashyirwaga imbere n'ishyaka ANC n'indi mitwe yari mu nkubiri yo kwibohora
Nchuti mwese mkundi radio hish kuja Amerika gani na utuwa tegulie mwaka kanya li garkingaha Tuwashimiye awa dufashile muhinga mwizi uma Mwina mkipile ya dufashile kwegiranya gani na utuwa tegulie Ndere uso zera reka suye tuwi mse kuja kuja Amerika Nisami andra i Washington DC mkirundi na mkina Rwanda Urundi mtuwa mwira kumirongo migufi ya shortwave Kumetero chuli chenda ni metero ino njiri Azimili Rwanda ni kuli FM jana kade nyuche itatu Mwushora kandi no kudushikira mkule sheje adrese ya chua email radio achu aerobaza gmail akabrungu com na facebook kule adrese radio achu no kuli wezi tatu akabrungu radio achu vewa akabrungu com tulabashimiye namwe nchuti mwese mwadu tiza matkwi kandi sorote akamu uwandanye umumiriza ibindi iganiro ni radio Ijwi y'Amerika. Mugire amahoro n'umunsi mwiza.
Mercredi et vendredi à 18h temps.